mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, amakuru muragezwaho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, amakuru tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kuri uyu wa kane rwahamagaje Madame Adeline Rwigara mu mwaka wa 2018 yari yararekuwe n'urukiko rukuru rwo muri icyo gihugu rumaze kumuhanagura ko ibyaha yakurikiranywaho. Ijwi rya Amerika ikimara kubona kopi y'urwandiko rumuhamagaza yaciye imubaza nimba koko yaronse iryo kete rimuhamagaza. Yavuganye na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Yego, ndarufite rwose.
Hari icyo utekereza cyaba ari imvano y'uko kugutumiza gushyashya?
Nta mpamvu ntekereza na ntoya, kuko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kindi kandi jyewe muri iyi minsi ndi mu bihe byo kwibuka umutware wanjye, ndetse iyo gahunda yabaye muri weekend ishize yo kuri 2027. Kandi nanone bihurirana n'uko twinjiraga mu cyunamo cy'abacu. Nta kindi zicyaba gihari cyo muri iyi minsi.
Muri icyo gikorwa hari amagambo yavugiwemo, harimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari wewe yavuze. Byaba ari byo koko cyangwa barayagutwerera?
Aba yari amagambo nayanjye rwose, niko nayavuze, kuko niko biri. Ibyo navuze niko biri, ni ijwi ryanjye mwumvise. Rero
hari aho wavuze uti Uwiteka Nyiringabo arakurambiwe, arakuranduye, arakwandagaje, arakurimbuye, urangije uti ubwo ndabwira gatsiko. Ntabwo ufite ubwoba ko hari abavuga bati wabwiraga inzego z'ubutegetsi ukaba wabikurikiranwaho?
Ntabwo bimpangayikishije, ubwo bwari ubuhanuzi.
Uti urwandiko rugutumiza rufite, ubu rero uri muri tegura kwitaba ubugenzacyaha.
Ntabwo nzitaba mu cyunamo, nta burenganzira bafite bwo kuntumira umunsi natangiye kunamira abanjye bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi n'ubu ngubu ngikorerwa.
Utitabye rero birashoboka ko bakoresha ingufu z'ubutegetsi kugira ngo witabe. Biramutse ari uko bigenze, wenda wagerayo ntugira amahirwe yo guhita ugaruka, cyangwa se wenda bakaba bagutindana, n'iki wavuga?
Ntabwo nzava ku ijambo navuze, kuko ntabwo ryari uburimanganyi, kandi sinzareka gukurikirana abanjye barenganye. Nibarambika ubugame hasi, kuko mu ijuru hari Imana itabara kandi ireba itarebera.
Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ejo kuwa gatatu yatangaje ko uwo yakoreye mu ngata Laurent Gbagbo ahawe ikaze ryo gutahuka mu gihugu inyuma yo kwezwa ku byaha yari yagirijwe na CPI byo guhohotera ikiremwa muntu mu ruhagarara rwa politiki rwabaye mu gihugu haraheze imyaka irenga 10. Ouattara yavuze ko Gbagbo hamwe n'uwahoze ari Somambike wiwe Charles Ble Goude atacobuza batahuka muri Cote d'Ivoire igihe bobyifuza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo kuwa gatatu yarasubijeho imfashanyo ku Banyepalestina ingana n'imiliyoni 237 z'amadolari. Iyi ngingo yarababaje igihugu cya Israeli. Perezida yemeye ko agiye kugira ingufu mu mugambi wa leta zibiri zigenga nk'inyishu y'amatati hagati y'ivyo bihugu. Muri iyi ngingo yo kuvuguruza ibyafashwe n'uwo yasubiriye Donald Trump, Perezida Biden yavuze ko Amerika igiye kuzosubira gufasha igisata cya ONU cyita ku mpunzi z'Abanyepalestina uwo yasubiriye yari yahagaritse. Umuyobozi w'ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga indwara CDC Rochelle Walensky yavuze ejo kuwa gatatu ko igisanira cya COVID-19 gifise amamuko mu Bwongereza kandi candukira cyane ubu ari cyo kiriko kirarandagata cyane muri Amerika. Walensky yavuze ko iki gisanira cyerekanye ko candukira cyane mu Banyamerika bakiri bato, ari navyo vyatumye ibiharo vy'abandura biduga mu ndwi ziheze.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Hey. ishyirahamwe SEMABU rivugira abarwayi mu Burundi riramagana imyitwarire ya bamwe mu baganga bo mu bitaro bya leta rivuga ko bakira nabi abarwayi babagana.
Bajya baganga baduteye amakenga cyane kuko usanga mu bitaro bya leta bakira abarwayi bake cyane ariko mu bitaro byabo by'ibitaro by'abigenga bakakira benshi. Rero ijya ndahiro ubutsigo turaraba umenyenga byandaye ntibakibahiriza bo bari kubaca amafaranga.
Uwo ni Sylvain Habana bakize umuvugizi w'ishyirahamwe rivugira abarwayi mu Burundi. Mu Rwanda hari hatangiye icyumweru cyo kwibuka ku nshuro 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nubwo hashize imyaka 27 nta kuri kuramenyekana ku rupfu rwa Cyprien Ntaryamira wari perezida w'u Burundi wiciwe mu ndege yarasiwe mu kirere cy'u Rwanda aho yari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda icyo gihe hamwe n'abaministri bari kumwe. Umugambwe Sahonye Frodebu mu Burundi uracyategereje ubutabera. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Abantu batanu bashinjwa gucuruza abarundikazi barenga 30 i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda baraye batawe muri yombi. Ibindi na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Abatawe muri yombi uko ari batanu n'abagabo bakaba bahagaritswe ku bufatanye bw'abajeje umutekano igisata kijeje iperereza n'abajeje kurwanya urudandazwa rw'abantu muri ico gihugu. Ikimenyesha makuru cyo muri Uganda Daily Monitor dukesha ano makuru kivuga ko igisata kijeje amatohoza kuvyaha bikomakomeye catanguye guhiga abo bagabo nyuma y'amakuru cahawe n'ubuserukizi bw'u Burundi Kampala. Amatohoza yaje gukorwa mu nyuma yashikanye polisi ya Uganda mu hoteli yitwa Cab iri mu gisagara hagati Kampala ahari umwe mu bagabo bafise ubwenegihugu bwa Uganda yari kumwe n'abakobwa babiri bavuga ko banakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ico kimenyesha makuru nigitanga imyaka yabo barundi kazi. Gusa uwo mugabo w'Umuganda azwi ku izina rya Joseph Garuka inyuma yo guhatwa ibibazo yaje kwiyemerera icaha agira kwerekana ahandi hari abagera kuri 30 bari bugaraniwe mu gipangu atacepfo na ruguru. Umwe mu bakoze amatohoza yemanga ko uwo mu Joseph Garuka yaje araza muri urwo rupangu rura ahitwa Bulenga akihitiramwo abaja gusurashuza mu mahoteli. Charles Twin avugira igipolisi c'inyamiramabi muri Uganda yabwiye ico kinyamakuru ko bazokwifashisha intahe zizotangwa n'abo barundikazi uwo mugabo n'abandi bose bari muri dosiye imwe bakabwirizwa kubihanirwa. Hari yamara abemeza ko uwo mu Joseph Garuka yemereye ico caha asa nk'utinywa n'inzego bivanywe n'imigenderanire bafitaniye. Abajejwe kwamirira kure amabi batangaza no makuru bavuze ko abo barundikazi bari bajanywe mu bihugu vy'Abarabu. Ntibatomoye ariko igihugu bari bajanywemo n'ingene bashitse muri Uganda. Polisi y'ico gihugu yibutsa ko naho abenshi mu bakorega urudandazwa bajanwa mu bihugu vy'Abarabu gukoreshwa nk'abacakara hari igihe bajanwa mu bihugu bitandukanye bakabavanamwo ku nguvu ibihimba bimwe bimwe vyabo birimo amafigo, imishishito n'ibindi bifasha umutima gukora neza. Iki kibazo ONU iramaze kukigabisha ko akatari gake aho yemeza ko nk'ifigo hari aho ridandazwa amadolari arenga 150,000 umutima nawo ababa batwaye abo bantu bakawutangirwa ko amafaranga arenga 100,000 mu madolari.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarayasabye abanyarwanda kutagira ubwoba bwo guhangana n'abavuga ko bapfobya amateka y'igihugu mu gihe nabo batagira isoni zo kubikora. Yabivugiye mu muhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Uwo muhango wabanjirijwe no kunamira no gucanura umuriro rw'icyizere ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi aho Perezida Kagame n'umufasha we banashyize indabo ku mva zishyinguyemo imibiri isaga 150,000 y'inzirakarengane zishwe muri 1994. Iyo mihango yaje gukomereza mu nzu y'imikino izwi nka Kigali Arena. Mu ijambo rye umukuru w'igihugu yavuze ko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari ukuri bityo ko abanyarwanda badakwiye guterwa isoni no guhangana n'abayahakana.
Niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni, jyewe wowe twagira iki ubwoba bwo guhangana nabo? Kugeza uyu munsi turacyabona imibiri y'abajugunywe mu byobo hirya no hino mu gihugu. Abakoze amahano baracyidegembya hirya no hino kwisi ariko ntabwo twakwemera ko buremere bwayo mateka buduherana.
Perezida Kagame yavuze ko kongera kubaho ku Rwanda byagizwemo uruhare na bamwe mu banyarwanda bashatse kubaka igihugu kibabereye bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi. Anashimangira ko kuri ubu abanyarwanda bunze ubumwe kurenza ibihe byose babayemo.
No mu bihe by'ibibazo bikomeye nabifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe. Nta kindi gihe u Rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu. Aha ndavuga cyane cyane urubyiruko ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu. Iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe kandi bazakomeza kunanirwa.
Umukuru w'igihugu yavuze ko kugeza ubu hari abakirwana no ku nyito ya jenoside, hari abakirwana no kwemera kuyita jenoside yakorewe abatutsi. Avuga ko iki kibazo cy'inyito cyatangiye mu 1994 ubwo hari ibihugu bimwe byanze kwita jenoside. Yagaragaje ko kugeza ubu hakiri igihugu kimwe cyangwa bibiri byarahiye kudakoresha inyito jenoside yakorewe abatutsi nk'uko byari byaranze kwemera ko ari jenoside mu mwaka w'1994. Ibyo bihugu umukuru w'igihugu ashobora kubavuga n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanze gushyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wahinduraga inyito ya jenoside mu mwaka w'2020. Kuri Perezida Kagame ngo biratangaje ukuntu amateka yongera kwisubiramo. Avuga ku mateka ya jenoside, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside CNRG Jean Damascene Bizimana we yagarutse ku buryo ingengabitekerezo ya jenoside yatangiye ikanigishwa kugeza igejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bizimana yavuze ko umuryango w'abibumbye wemeye ku mugaragaro mu mwaka w'2004 ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Umuyobozi wa CNRG yatangaje ko muri 2014 inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yari yashimangiye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwemeje ko jenoside yakorewe abatutsi ari ihame mpuzamahanga ritagibwaho impaka. Ibyemezo nk'ibi bikaba byaraciye intege abayipfobya.
Ibi byemezo byaciye intege abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bahitamo gushakisha ikinyoma kindi jenoside biti ya kabiri bagereka ku ngabo za FPR Inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi bagamije kuziharabika. Ibyo byose bakabivuga bagamije gushakisha uko abajenosideri bagarurirwa icyizere biyambuye bahitamo gutsemba abatutsi muri jenoside. Ariko kimwe mu bibagora mu binyoma byabo ni ukwerekana waba yarahagaritse iyongerwa jenoside ya kabiri bahimba cyangwa kwerekana aho umugambi wo kuyikora wacuriwe n'ibiwuranga, nk'uko Kambanda yerekanye aho umugambi wo gukora jenoside ku batutsi wakorewe n'ibyawuranze.
Ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi byatangijwe kuri uyu wa gatatu bizasozwa tariki ya 13. Kuri inshuro ibikorwa byose bizajya biba hifashishijwe itangazamakuru kuko gahunda zo guhuza abantu benshi zitagishoboka kubera COVID-19. Asumta Kabonyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Imyaka 27 irashize nyakwigendera Perezida Cyprien Ntaryamira yishwe mu ndege yarasiwe mu kirere cy'u Rwanda aho yari kumwe na mugenzi we Habyarimana Juvenal wayoboraga u Rwanda icyo gihe. Mu bandi bari muri iyo ndege harimo abaminisitiri babiri b'u Burundi, Bernard Chiza na Siriake Simbizi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Pierre Claver Nahimana, umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, Perezida Ntaryamira yakomokagamo, yavuze ko hari icyizere ko amaperezida nyakuri azashyira agatangira muri iki gihe imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda irimo kuvugururwa. Yatangiye avuga ukuntu umugambwe Sahwanya Frodebu bibutse imyaka 27 irangiye Ntaryamira n'abari bamuherekeje bishwe.
Ejo kwa kabiri hahise twari ko turibuka imyaka 27 iheze Perezida Ntaryamira Cyprien agandaguriwe Kigali, indege yari arimo hamwe na mugenzi wiwe wo mu Rwanda yarashwe ku kibuga cy'i Kanombe ibyo abantu bose barabizi, hanyuma nabo bari kumwe bose baca baritaba Imana. Kuva icyo gihe rero turazi twese yuko yari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira, kuvuga ngo yari umuntu w'umugambwe Sabanyafurode, gusa nibyo akomoka mugambwe Sabanyafurode mugabo yari yamaze kuba umukuru w'igihugu. Mu Burundi hose rero ikibazo twagumye tukirabira hamwe nibyo twebwe umugambwe Sabanyafurode butwamye dusaba yuko umuco buboneka kuri icyo kibazo, tukabisaba leta zose zagiye zirahaja kuko yari umukuru w'igihugu. Ikindi nacyo uko umwaka uje ku matariki ajya nyine bagandaguriweko, niho twaba tumwibuka tukifatanya n'abarundi bose tukamwibuka kuko yadusigiye iragiye rikomeye.
Hari nk'abantu bashobora kuvuga ko kubona gushika ubu ata butungane burashikirizwa mu mugambwe Frode Mwamu, bivuga ko iki iyo myaka ni myinshi cyane rwose.
Nk'uko nariko ndabivuga, ujya mukuru w'igihugu nibo bari kumwe, urabona yuko bishwe cyane cyane mu gihe muri aka karere hariho ibishamirano ngira ngo muri aka karere k'ibiyaga binini. Bari banavuye mu biganiro by'amahoro muri Tanzania, byumvikana neza ko itabaye igisida cyangwa ubwicanyi buri muri icyo gihugu gusa, oya, byabaye ibintu bikomeye Nkumbure bifata akarere kose. Kuba rero Nkumbure ubu amatohoza ataraba, turumva hirya no hino mu Bufaransa n'ahandi abafite ububasha bashobora kugira amanketi yabo, amatohoza yabo, kubera ko bafite ububasha bukomeye, inguvu zikomeye bashobora kugira amatohoza. Leta y'u Burundi rero ngira ngo yabuze nayo inguvu zihagije amatohoza yose yagiye araba kugira ngo nayo ibijemo, cyane Leta y'u Burundi nayo yigirire amatohoza yayo. Ariko twe tubona muri kino gihe rero Nkumbure imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda iriko irasa buhoro buhoro, itosoka buhoro buhoro, bariko baragerageza kuyikomeza. Twizere ko mu minsi iza Leta y'u Burundi na Leta y'u Rwanda bazabashobora gushika ku rugero, bashobora kuvuga bati ubu natwe harageze yuko tugira amatohoza aboneka, hamwe tushika kuri raporo iboneka nziza kugira ubutungane bushitangure gukora.
Nk'uko muyibuze Leta y'u Burundi ivuga ko itareze amaboko kuri icyo kibazo, ariko nashaka ndabaze niba mufite akizero kw'intahe izokubita mu gahanga uwo amatohoza azodoma ku rutoki ko ari we ari nyuma y'urupfu rwiwe hamwe n'urwabo bari kumwe. Murafite akizero ko ibyo bizoshika?
Twebwo tubyibaza, murabona ibintu biraba ibihugu byinshi biba bigoye. Murabona nk'iyi raporo iheruka gusohoka yo mu Bufaransa bavuga ibyerekeye uruhara rw'Ubufaransa muri byo byabaye mu Rwanda, urabona ni raporo ikomeye byagira ingufu nyinshi, byarateze biraba. Natwe twize yuko Leta y'u Burundi izoteka ikaronka ingufu nyinshi ari muri kino gihe, ari mu myaka izoza, bagatura akaronka ingufu zihagije kugira ngo amatohoza natwe ino abe, hanyuma abakoze bijya bintu basebe bamenyekane, kuko amaraporo hari kenshi na kenshi usanga bavuga ibihushanyo.
Mu kanya gatoya cyane rwose, iyo imiryango yituye nka Leta y'u Burundi cyangwa ikitura abatetsi b'umugambwe Frode Mwamu, muri iki kiringo cyose cy'imyaka 27 irangiye, iyo babituye iyo miryango muyibwiye iki?
Ziragora kuko ababuze muri burya bwicanyi tubashyira mu migwi itatu. Hariho Leta y'u Burundi, hariho igihugu cy'u Burundi, abarundi bose barabuze umuperezida wabo. Hariho umugambwe Sabanyafurode wabuze umuperezida umunywanyi wayo wari warumvitse ngo aze kuba perezida w'igihugu, nawe warabuze. Hariho umuryango w'amaraso wa Ntaryamira Cyprien warabuze, urumva babuze ni benshi. Rero ntiboza kwicura ku mugambwe Sabanyafurode naza kiri mu babuze, ubwabo turaribeshanya tukavuga tuti twizere yuko Leta y'u Burundi ariyo iyo duserukira akazogera igihe ironka ingugu zihagije kugira ngo nayo itohoze, hanyuma yongere ikurikirane n'ababikoze mu butungane bwa butungane bwo ngaha mu Burundi, bwa butungane mpuzamakungu, bwabo ababikoze bamenyekane, hanyuma ukuri kuboneke, hanyuma nare indishi y'akababaro nayene iboneke kuri abo bose babuze.
Pierre Claver Nahimana, umukuru w'umugambwe Sabanyafurode, murakoze cyane rwose ku kanya mwa hari radio Ijwi y'Amerika.
Murakoze namwe.
Amashyirahamwe 9 yigenga mu Burundi yishyize hamwe atangiza umugambi wo gushyigikira Leta mu gikorwa cyo kurwanya COVID-19. Ejo kuwa gatatu, ayo mashyirahamwe yanatangaje ko yamagana urukingo rw'indwara. Nubwo biri uko ariko, abandi baharanira uburenganzira bwa muntu babona ko Uburundi bwari bukwiye kwakira urukingo rwa virusi ya corona nk'uko rurimo gutangwa mu bindi bihugu byo ku isi. Inkuru irambuye murayigezwa n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru.
Amashirahamwe yigenga atari make akorera mu Burundi yagiye hamwe mu runani gise Initiative Momentane des Organisations de la Société Civile pour lutter contre la COVID-19, rufise intumbero yo gufasha leta kugwanya ikiza c'umugera wa corona. Kubwe barongoye ayo mashirahamwe 9 harimo ayugwaruka n'ayo mu gisata c'amagara y'abantu, igikorwa cabo kirakomeye mu gushikana mu banyagihugu ingingo zo kugwanya ico kiza, kuko bafise abanywanyi hafi mu gihugu hose. Hamza Venaburi kukiye arongoye ugo runani hari mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru ibujumbura.
Bajya bo muri leta mujya mugwi ndushura gushika hose mu gihugu bihaye indumbero nyamukuru yo gufasha no kwigisha abantu bose ibijyanye no kwikingira kiza COVID-19, gukurikirana no kwigisha abaremesha kiyago bari mu kubitumba no ku makaritse yose igize iki gihugu cacu, kugira ngo turandurane n'imizi iki kiza kigisibije ku isi.
Ayo mashirahamwe avuga ko ataragira ko urucanco ruriko ruratangwa mu bindi bihugu rwo kugwanya umugera wa corona rwakigwa mu Burundi. Ijwi ry'Amerika ryabajije aho ikibazo kigeze mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, maze umuvugizi wabwo muganga Jean Bosco Girukwishaka atubwira ko ivyo umushikiranganje w'amagara y'abantu yabwiye Ijwi ry'Amerika kundweheze atakirahinduka. Aha muganga Tade Ndikumana atwara ubwo bushikiranganje yari yatangaje ko isekeza ryo kwirinda ari ryo rucanco Burundi bwashize imbere.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza, ahubwo zituma utaremba cane. Twera tuvuga tuti ko tugira Imana bagakira n'iyi miti tuteranya tukabona barakira, tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimvega.
Ico bikoze ayandi mashami yigenga aharanira gateka kazi na muntu mu Burundi cane cane yakorera hanze, yo yabona ko kwankurukingo gwikiza corona bifise ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abarundi. Janvier Bigirimana asarukira runani turino rapage Burundi yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ku izina ry'abagenziwe.
Ingaruka mbi ni yuko abandi banyagihugu bibihugu bitandukanye bazosanga baramaze kwikingira ico kiza, naho bo kigwara kidashobora kubica muga gishobore kubandanya gisasika inganda mu Burundi kubera urucanco rutazoba rwafashwe mu misi za bikazotuma abarundi badashobora kuja mu bindi bihugu, badashobora kwivuza canke magira izindi ngendo zitandukanye abarundi bari basanzwe bakora kubera bazoba bava mu gihugu kitigeze gifata ingingo zo gukinga ico kiza cyane batashoboye gufata ubwo rucanjo.
Ijwi ry'Amerika ryarondeye ishami SEMABU rihanira inyungu z'abagwayi mu Burundi kugira ngo naryo rigire ico rishikirije. Sylvain Habanabakize avugira SEMABU yizeye ko leta itazobaheba, gusa afite impungenge kubera kuri we ingingo zo kwirinda COVID-19 zitagikurikizwa.
Twe muri SEMABU dushika icumviro ca leta aho bavuga ko bataragera ko urucanjo goza mu gihugu. Rero kuvuga ko hazofatwa ingoho ku isi uzaja mu bihugu byo hanze azokwerekana ikarata ko yakingiwe ico kiza cha corona, twe twibaza ko leta ihari kugira ngo niyabona bikwiye nayo izofata ingingo zibereye kuneza y'abarundi.
Ico bikoze umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yarakuriye inkoni kugishitsi abo babizeye guhabwa urukingo rwa virusi ya corona mu Burundi hari mu kiganiro kwa gatano w'indwiheze.
Leta ntiyanse, ariko leta yarabangiye kuko izo ncanco ntiziragira ku rugero umuntu yozizigira ijana ku ijana ngo azikoreshe narijya. Bavuga ko ingaruka mbi zigwa ku gihugu cyazikoresheje.
Mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, Burundi na Tanzania nivyo bihugu bifata minenegwe ikiza c'umugera wa corona. Gusa igihugu ca Tanzania caraye cisubiye ko umukuru w'igihugu mushasha Samia Suluhu Hassan yagenye umugwi w'abahinga biga ingene ico kiza co gwanywa muri ico gihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Ishyirahamwe SEMABU rivugira abarwayi mu Burundi riramagana imyitwarire ya bamwe mu baganga bo mu bitaro bya leta, rivuga ko bakira nabi abarwayi babagana. Minisiteri y'ubuzima ibinyujije ku muvugizi wayo imenyesha ko yahagurukiye kurandurana n'imizi icyo kibazo. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo, turayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Iryo shyirahamwe rivugira abarwayi mu Burundi rimenyesha ko rigize imisi rironka abagitora bavuga ko bakigwa nabi iyo bagiye kwa muganga. Mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika, Sylvain abana bakize avugirishije hamwe Semabu atunga agatoke cyane cyane amavuriro n'ibitaro vya leta.
Twebwe muri Semabu uko vyumva gusa ahubwo turabizi tubibamwo, twabitwayibonye kuko abarwayi bacu bituri ivyo bitaro kenshi usanga bahura n'ingwane zitandukanye. Aho twovuga nka Karolero mu kwakirwa nabi, aho usanga iyo bagiye bitura bajya abantu babakirwa bashike baganga, aho usanga batabaha amakuru akwiye bakabararaguriza hamwe bakabatangaho. Atotankuburero nk'umuntu aje kwibaruka ugasanga ari kugise ariko ngo ati ntiharagera guma ngaho. Rero ingwane nyinshi cyane aho usanga bibere ku matelefone, aho usanga byakirira abantu b'inshuti zabo, ariko umuntu aje ari nyarucari, umuntu aje atifise ugasanga ntibamwitaho.
Si kwa muganga ahakora ibitaro vya leta gusa havugwa iyakirwa ribijya abagwayi nk'uko ishira hamwe Nesemabu buri bandanya ribivuga. Habana bakize arivugira yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko no mu vyumba vya Kirindembe haragahaze mu kwakira aba bamerewe nabi.
Muri urgence nawo ari ngorane, aho umuntu ashobora gushika yo saa mbiri ugasanga ashitse n'isaha umunani atarakirwa. Rero icyo gihe aritura abaganga bwe ati ngo ni benshi, ugasanga ntafise naho baryama, baguma bahagaze ngaho, bamwe baricaye bararyamye. Icyo gihe rero ugasanga amagara y'umugwayi abandanya abanabi. Rero muri urgence nawo yaragasembwa kandi ko kagaragara. Rero byose bigaruka ahandi kutitaho umugwayi, kutamuha amakuru akwiye, kutamwereka ati woja ngaho utumbira hanaka, ubu niwe bishoboye urya niwe yokwakira. Murazi ko naho bagereza kuvyandika ahamwe gucacu hari habarundi benshi batazi gusoma no kwandika, gwerageje kuraba ivyanditse biza kubagohora.
Mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanyikiza sida baremeza ibivugwa. Umuvugizi ubwo bushikiranganje mu kiganiro cyo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ubamenyesha makuru no kubanyagihugu, ikiganiro cabereye ku mugomo mukuru w'intara ya Kirundo yatanze ihumure. Muganga Jean Bosco Girukwishaka yishuye ko leta itareza amaboko kuri iyo myitwarariko y'abagwayi.
Iyo myidoko turayumva si yubu, kuva tumaze kuyumva mu migambi nyamukuru ubushikiranganji bwihaye harimwo yuko abenegihugu abo bose bitura amavuriro n'ibitaro botunganirizwa neza. Je gituma hariho n'icivugo twihaye ko ivyo dukora vyose tubikora ku neza y'umugwayi.
Mwishirahamwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi hari kindi kibabaje muri ico gisata c'amagara y'abantu, nk'ukuntu abaganga n'abafasha batariko barubahiriza indahiro barahiye umunsi bahabwa urupapuro rw'umutsindo. Sylvain abana bakize avugira Semabu.
Twebwe rero burya muri Semabu yageje kubiraba ingwaya ntizihera kuri bajya baganga, ariko zihera kuri bajya babakira kugira ngo shike kuri bajya baganga. Rero aba bake ntacu tukivuga ko byinshi, reka tuvuge ku baganga barahirya ndahiro. Bajya baganga baduteye amakenga cyane kuko usanga mu bitaro bya leta bakira abagwayi bake cyane, ariko bitaro byabo by'ibitaro by'abigenga bakakira benshi. Rero ijya ndahiro ubukigo turaraba umenga ijya ndahiro ntibakibahiriza, bo bari kubaca amafaranga ntibari kubahiriza indahiro bagize.
Aha muganga Jean Bosco Girukwishaka afise akamatera abaganga bamwe bamwe na cyane cyane bo mu bitaro byo mu gisagara cha Bujumbura, avuga ko benshi batitanga mu kwakira abagwayi bitwaza ko ari benshi.
Ariko tugiye cyane cyane muri ico gisata hariho ibindi vyibonekeje cyane cyane mu bitaro by'Ibujumbura ko hariho imyidogo yava ku bushobotsi bwo kwakira abo bavyeyi, ugasanga abavyeyi mu mwanya umwe ni benshi ariko ubushobotsi bwo kubakira butakundira abavuzi.
Kwatarabikurikiza bacakira nabi abagwayi nakaye kamo mu hotel.
Abo tobatera kamo kuko niyo ntumbero ya mbere ukora mu bitaro abafisi, niyo kwakira neza umugwayi, kumutunganiriza, kumufata neza. Iyo umugwayi yituye ibitaro atakiriwe neza nibikurikirane bigenda neza.
Ivyo biruko mu gihe amakungu ahimbaza uko umwaka utashe kugenekereza ujyandwi ukwezi kwa kane umunsi mpuza amakungu wahariwe amagara y'abantu.
Cuti muduteza amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nahabihumurije nimucikwe nibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Fatuma Karara Alimasi niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amaho n'amahirwe muri byose aho muri hose, mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from The Voice.